murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda, turi no kuri FM 104.3 no kuri FM 88.8 n'ibice bitatu. Ikaze mu makuru yacu ya kakanya, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma mfatanyije na bagenzi banjye bakorera mu ngo zabo mu birorero bikikije Washington DC mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Abadepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda barasaba leta gukemura ikibazo cy'ubuke bw'imihanda kidindiza ubuhahirane mu baturage.
Nk'uyu mwaka ugiye kureba wasanga nta n'umuhanda twongeraho kubera ibikorwa ngana. Tugomba kubanza tugasana ibiriho tugakomezanya n'ibyari bihari, ariko nta muhanda wundi mushya wiyongereye. Ariko kugira ngo tubanze gukore consolidation, nawe ushobora kujya mu mihanda mishya ugasanga n'iya mbere yangiritse ntabwo uyisubiranyije.
Uwo ni Claver Gatete, minisitiri w'ibikorwa remezo mu Rwanda, asobanura ikibuza leta kubaka imihanda ku rugero rukenewe. Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uravuga ko leta y'u Burundi idatanga amakuru y'ukuri ku byerekeye ikiza cya virusi ya corona. Umuyobozi w'ikirenga wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un yahagaritse umugambi wo kohereza abasirikare ku mupaka wa Korea y'Epfo. Aya makuru n'ayandi twabateguriye ni mu kanya duhereye ku ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru yacu tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Umuryango urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uravuga ko leta y'u Burundi idatanga amakuru y'ukuri ku byerekeye ikiza cya virusi ya corona, kandi ko ituma abaganga n'abaforomo badahangana nacyo ku buryo bukwiriye. Fidel Niyongabo nibyo tubwira.
Ishyirahamwe Human Rights Watch muri raporo yayo rivuga ko kugene leta ya Burundi yishyuye kuri icyo kiza biriko bituma hari ubwoba ko gishobora gukwiragira mu gihugu. Ishyirahamwe risaba abategetsi bashashira b'u Burundi gukora uko bashobora kugira abanyagihugu baronke amakuru y'ukuri afatiye ku byemezo akenewe cyane mu ntumbero yo gukingira amagara yabo. Louis Muje, umuyobozi w'ishyirahamwe Human Rights Watch mu karere ko muri Afrika yo hagati, avuga ko leta y'u Burundi itari kivyifatamwo neza na gato ku bijanye n'ikiza cy'umugera wa corona, mugiye gukorera mu muco no gutanga ibiharuro by'ukuri bikenewe kugira bikingira ubuzima bw'abanyagihugu. Asaba Perezida mushasha w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugira igikorwa nyamukuru ivyerekeye kwishyura ku kiza cya COVID, hamwe no kongereza igikorwa cyo gupima abanyagihugu kugira bamenye uko icyo kiza cyifashe mu by'ukuri mu gihugu. Ishyirahamwe Human Rights Watch rivuga ko ryabajije abakozi bajejwe amagara y'abantu hamwe n'abahinga batari bake muri icyo gisata mu ndwi zirangiye ku kugene ibintu byifashe mu Burundi. Menyesha ko ababajijwe bose basabye ko amazina yabo atomenyekana cyo kimwe n'ibitaro bakorera ko batangaje ko ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu cyangwa inzego zijejwe umutekano bishobora kwihora kuri bo cyangwa kubo bakorana. Abatari bake batangaje ko ubuzima bwabo bushobora kugeramirwa mu gihe bavuga ku kugena ibintu byifashe mu gihugu bijanye n'ikiza cy'umugera wa corona. Berekanye impungenge ku kwiyongera kw'ibitigiri by'abafisi ibimenyetso bya COVID-19. Bamenyesha ko ikigo cy'igihugu kijejwe amagara y'abantu n'abategetsi banse gupima abanyagihugu cyangwa gutanga amakuru y'ukuri kuri icyo kiza. Igihe yarahira mu mabanga yiwe Perezida mushasha w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarashimiye Imana ku bitegira ibiri hasi by'abanduye COVID-19 mu gihugu. Yasavye Abarundi gufata ingingo zose zishoboka kugira birinde ko icyo kiza gikwiragira. Yamara ishyirahamwe Human Rights Watch rimenyesha ko ryaronse amakuru ko abantu bapfa bahitanywe n'ikiza cy'umugera wa corona biyongeye mu ndwi zirangiye.
Urakoze Fidel Niyongabo, reka Thomas Kamilinda kwakire atubwire uko abantu banduye virusi ya corona biyongereye cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aya mezi birashize.
Kaminuza yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa Johns Hopkins yazobereye mu by'indwara zandura yabaruye ejo kuwa kabiri abantu banduye 34,700 mu munsi umwe rukumbi. Isobanura ko yaherukaga kubona imibare minini nk'iyi ku itariki ya 9/24 z'ukwezi kwa kane gushize, bwo bari 36,400 kuri ayo matariki imwe imwe. Ahantu virusi ya corona yabanje kugira isibaniro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kurusha handi nk'umujyi wa New York n'uwa New Jersey mu burasirazuba bw'igihugu, harimo harasimburwa n'ibice by'amajyepfo n'uburengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nka leta za Arizona, California, Mississippi, Nevada na Texas. Muri rusange Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri ku isonga. Nk'uko kaminuza Johns Hopkins ibigaragaza, abarwaye baragera muri 2,400,000, naho abo imaze guhitana mu gihugu bararenga 123,000. Naho ku isi yose abarwaye virusi ya corona bararenga miliyoni 9 n'ibihumbi 300 abantu imaze kwica ku isi yose bo n'ibihumbi 478 kandi niko imibare igenda yiyongera.
Thomas Kamilindi turagumana utubwira ku muyobozi w'ikirenga wa Korea y'Ruguru Kim Jong-un yahagaritse umugambi wo kohereza abasirikare ku mupaka wa Korea y'Epfo.
Ikigo ntaramakuru cya Leta ya Korea ya Ruguru KCNA mu magambo ahinnye kiratangaza ko iki cyemezo cyafatiwe mu nama ya komisiyo ya gisirikari y'ishyaka rimwe rukumbi ry'igihugu yari iyobowe na Kim Jong-un ejo kwa kabiri ku ikoranabuhanga rya video conference. Uretse icyemezo cyo kutohereza ingabo ku mupaka, igisirikare cya Korea ya Ruguru cyatangiye no kumanura imizindaro minini cyane y'indangururamajwi cyari cyarashyize ku mupaka na Korea y'Epfo. Korea ya Ruguru ikoresha iyi mizindaro mu icengeza amatwara ryayo muri Korea y'Epfo. Naho Minisiteri ya Korea y'Epfo ishinzwe guhuza Korea zombi yatangaje ko Korea ya Ruguru yakuye inyandiko ku mbuga nkoranyambaga isanzwe inyuzaho icengeza amatwara ryayo rigenewe Korea y'Epfo. Korea ya Ruguru ntiyasobanuye impamvu yafashe ibi byemezo. Mu cyumweru gishize nibwo yari yatangaje ko itegura kohereza abasirikare ku mupaka. Ejo kuwa kane ibihugu byombi bizibuka imyaka 70 ishize birwanye. Korea zombi zarwanye intambara ikaze cyane yahitanye abantu barenga miliyoni 3 abenshi b'abasivili kuva mu 1950 kugera mu 1953.
Urakoze Thomas Kamilindi, ariko mbere yuko ugenda banza tubwire ibyo umuryango w'abibumbye n'urugaga rw'ibihugu by'Abarabu bahurije hamwe basaba Israel kureka umugambi wayo wo kwigarurira ibice bya Palestina muri Cisjordania.
Inteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi n'urugaga rw'ibihugu by'Abarabu bakoze inama ku ikoranabuhanga rya video conference yarimo n'abaminisitiri b'ibihugu bimwe na bimwe. Muri iyi nama umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yashimangiye ati nsabye guverinoma ya Israeli kureka umugambi wayo kwigarurira ibice bimwe na bimwe bya Cisjordania birimo ikibaya cy'uruzi rwa Yordani bihonyanga amategeko mpuzamahanga kandi biraziba inzira iganisha kuri leta ebyiri zitandukanye ya Israeli n'iya Palestina zombi zigenga zisangiye umurwa mukuru umwe Yeruzalemu. Ndasaba impande zombi ahubwo kwihutira kuganira. Umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'ibihugu by'Abarabu Ahmed Abul Gayit we yavuze ko umugambi wa Israeli usiba inzira y'amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwo hagati. Umuhuzabikorwa wa ONU muri aka karere k'uburasirazuba bwo hagati Nikolai Mladenov yavuze ko umugambi wa Israeli ushobora guhagarika burundu umubano hagati ya Israeli na Palestina. Minisitiri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu ateganya gutangaza umugambi we ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha. Nk'uko ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza kibyemeza, abajyanama ba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump barimo bariga niba Amerika igomba guha umugisha umugambi wa Netanyahu.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda, abo mu karere ka Kisoro muri Uganda mudukurikire kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora, abadushakira kuri internet namwe mujye kuri wa3 radio yacu voa.com mukurikire aya makuru mu kanya. Ni mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ayo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika, reka tuyahere mu Rwanda. Aba depite mu nteko ishinga amategeko basaba ministeri y'ibikorwa remezo gukemura ibibazo bigaragara mu iyubakwa ry'imihanda bidindiza ubuhahirane bw'abaturage mu gihugu. Iyo ministeri irasobanura ko ubushobozi bw'igihugu ari buke, bityo ku bibazo bizagenda bikemuka buhoro buhoro. Eric Bagira Ubusa arakomeza inkuru.
Ibibazo by'uruhura abadepite babonye mu ngendo baheruka gukora mu mpera za 2019 no mu ntangiriro z'ibihumbi 2020 nibyo Minisitiri w'ibikorwa remezo Ambasaderi Claver Gatete yasabweho ibisobanuro mu magambo ku ngingo y'imihanda. Minisitiri w'ibikorwa remezo yabajijwe ku bibazo by'imihanda idahagije mu gufasha abaturage mu buhahirane yubakwa mu buryo butujuje ibisabwa igahita isenyuka n'ibindi. Mu bisobanuro yatanze ku bibazo abadepite babonye hirya no hino mu gihugu byumvikanye ko bitabanyuze nk'aho Depite Glorio Zuwa Nyirigira atanga urugero ku muhanda wa Kayonza Rusumo wubakwa icyarimwe unasenyuka nk'uko babibonye.
Umuhanda wa kwanza msumo twara usuye ariko igitangaje wari utaranuzura ariko aho bakoze rigori zaramaze kwangirika yewe no ku ruhande rw'umuhanda waratangiye kwangirika kandi twari kumwe n'abayobozi b'akarere bakatubwira ati nta jambo dufite turabibona ariko nta kintu dushobora kubikoraho abantu bakavuza induru ubwo no kuvuga ko igihe cyo kugira ngo utahwe ubundi ku mugaragaro bazazana akantu bashyireho ka maonesho ubundi nyuma y'umwaka umuhanda w'urangiritse
uyu mudepite n'abagenzi be barimo depite Jean-Claude Nezimana bakavuga ko hari bimwe mu bituma batanyurwa kuko ibibazo bikunze kugaruka kenshi bakanagaragaza ko hari indi mihanda mito mito yegereye umujyi wa Kigali yagombye kubifasha abaturage mu buhahirane
icyatumye ntanyurwa ni kimwe ese tuzahora muri muzungu niba umuhanda wakozwe kuki abantu badakora inyigo irambye ngo umuhanda tumenye ngo urakozwe urarangiye twimukire ku kindi
hari umuhanda none twabonye kandi twabonye mu ngendo z'abadepite winjira muri Kabuga ujyupfa uri mu murenge w'Rwamagana kandi hari ahantu hari ubuhinzi kimwe n'indi mijyi mito cyangwa centers ntoya zinjira muri Kigali zifite ubuhinzi iyo mihanda yari ikwiye kuba yitabwaho no kwitabwaho mu buryo bwa kaburimbo ariko ku buryo abantu bashobora guhahirana na Kigali mu buryo bworoshye
mu bisobanuro yahaye abadepite minisitiri w'ibikorwa remezo yumvikanye muri rusange avuga ko amikoro ku gihugu ari make afatiye ku mihanda yo ku rwego rw'igihugu ndetse no ku rwego rw'uturere igomba gusanwa gusa akavuga ko ibintu byose bitakemukira icyarimwe
byose biragenda birenga miliyari ijana ku bikorwa remezo gusa ariko ayo ngayo nayo gusana ntabwo twashyizeho imihanda ubu ngubu iri ongoing ntabwo twashyizeho imihanda yindi harimo kuregezanya kwa Perezida wa Repubulika harimo n'indi mihanda twifuza nawe wajya kubona ukabona dukoze imihanda dukoze ibyo gusa n'ibindi byose twabihagarika kuko ni amafaranga menshi
Minisitiri w'ibikorwa remezo agakomeza yibutsa abadepite ko nk'uko babizi ingengo y'imari ari nabo bayitoye mu mwaka w'2021 ingana na miliyari 300.2 bisaba gusaranganya mu nzego zose
ngira ngo nimwe mwasuzumye bajeti mwabonye ukuntu yari iteye kugira ngo dufate ayo mafaranga yose rero ubuge ngo yashyize mu kintu kimwe biragoye kugira ngo ujye gukemura ikibazo runaka nagira ngo mugire aho ntangirira kugira ngo mvuge yuko ibintu bimwe turimo dukora hano nibyo tugenda dukora progressive tukazagera aho twifuza kwera kwa mikoro yacu ntabwo arageraho twifuza
muri raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta y'umwaka w'2019-2020 igaragaza ko ingengo y'imari ya leta yakoreshejwe umugenzuzi mukuru w'imari ya leta bwana Obadiah Biraro iyi ministeri y'ibikorwa remezo iza kwisonga muzatunga gatoki ko zakoresheje umutungo nabi na cyane mu bigo hafi ya byose ifite mu nshingano akavuga ko nko ku kigo RTGA gishinzwe kubaka imihanda n'ibiraro kitabikora uko bikwiye bidateye kabiri bikabirasenyutse atirengagijwe n'imihanda iba yaratangiye kubakwa barwiyemeza mirimo bakayita itarangiye
muhanga karongi warakozwe ariko nyuma y'imyaka nk'itatu harimo umuhanda warapfuye biteye ubwo ubwo ni ukuvuga bari for money durability biteye ubwo umuhanda pindura bweyeye nyungwe naho murabona yuko twasanze ufite ibibazo drainage n'ubwo ntari engineer ariko umuhanda utawukoreye drainage please investment wakozemo yose it is zero sum game
kuri ministre y'ibikorwa remezo akavuga kuko abadepite babyifuza na guverinoma ruko ariko ikibazo cy'ingutu kigakomeza kuba ubushobozi na cyane ko batera nkunga bagenda bagabanuka akavuga ko nk'uyu mwaka nta muhanda mushya uteganyijwe kuzubakwa
nk'uyu mwaka ugiye kureba wasanga nta muhanda twongeraho kuyaramikora ukangana tugomba kwana tugasana ibiriho tugakomezanya n'ibyari bihari ariko nta muhanda wundi mushya wiyongereho ariko kugira ngo twande ukore consolidation nawe ushobora kujya mu mihanda mishya ugasanga ni ya mbere yangiritse ntabwo uyisubiranyije
mu buryo bw'imibare u Rwanda rurabarura imihanda ifite ibirometero 338 irimo imihanda ya kaburimbo irenze 2000 gusa mu bihe bitandukanye hakunze kumvikana ruswa mu bikorwa remezo ingaruka zikaba kubaka imihanda idashyitse cyangwa itujuje ubuziranenge aho umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yigeze kwiyama bahabwa kubaka imihanda ya kaburimbo bikarangira bubatse imihanda yisutuyira tw'abanyamaguru kubera ibiza bidasanzwe karere kagize mu mwaka w'2018 ku rwego rw'igihugu harabarurwa intindo 48 zangiritse ndetse n'iziri ku rwego rw'uturere 130 zangiritse zose zikeneye gusanwa Eric Bagirubusa ijwi rya Amerika i Kigali
urakoze Eric Bagirubusa tujye mu Burundi aho abayobozi bakuru aribo Vice President w'igihugu Prosper Bazombanza na Ministre w'intebe Alain Guillaume Bunyoni barahiriye kuri wa gatatu imbere y'inteko ishinga amategeko kuzatunganya imirimo yabo mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira
imbere y'Imana mushobora byose n'imbere
y'umukuru watanguye kurahira imbere y'umukuru w'igihugu inama ashinga amateka na nkenguza amateka hamwe na sentare yubahiriza ibyirizwa shingiro n'icegera c'umukuru w'igihugu
jewe ingenieur Faustin Bazombanza icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'umwe bw'abarundi ku ibyirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi n'ayandi mabwirizwa
no mushikiranganje wa mbere yabigenjeje gutyo afashe ibendera y'igihugu n'iy'ubumwe nk'uko wamutanguriye yabigize
jewe commissaire de police générale Bunyoni Alain Guillaume mushikiranganje wa mbere ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi kwibwirizwa shingiro rya Repubulika
Irwanda yo kubahiriza ibyirizwa shingiro n'ayandi mategeko agenga igihugu abo bategetsi babiri biyemeje kwirinda ico cose coza gicanishamwe abarundi kwirinda ivyiyumviro n'ingendo zihonya bwoko guharanira no guteza imira gateka kazi na muntu hamwe no gukingira imbibe z'igihugu abo bategetsi bari bemejwe kuri uyu wa kabiri n'abashinga amateka hamwe n'abakenguza amateka bisabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye haba mu kubemeza canke kwakira indahiro zabo abashinga amateka baturuka mu mugambwe sanal utavuga rume na leta siho bari n'utwara uwo mugambwe agatondwasa asanzwe ricegera cambere c'utwara inama ashinga amateka siho yari Terence Manirambona avugira uwo mugambwe akaba n'umushinga amateka w'uwo mugambwe arasigura igituma
cyarahishijwe bibikozwe rero mu mpisho ntana kamara kwigumira jayo mu gihe bikozwe mu gihaberogo unyuranye n'amategeko yuko inama ashinga amateka ikora ariko kandi ndagaje no kumva ko nkabere n'ico kiba abategetsi bakomeye kumenya nkabere nabo kwemezwa imbere y'urwego rutadashobora gukurikirana uko byaha usanzwe iyi hari uno munsi irikeranyiza ikiringo cayo iza yaba boje bakemezwa n'inama ashinga amateka cyangwa inkuru z'amateka zizokurikirana ibikorwa byabo nk'uko amateka abitekanye ariko siko byagenze umva rero harimo agahagarikanye cyane
umukuru w'inama ashinga amateka Pascal Nyabenda arahumuriza akavuga ko igikorwa bakoze kuva kuri uyu wa kabiri cisunze ibwirizo wa shingiro
abari bashatse kuvuga bati inama ashinga amateka iri kiragenda iyo rayiza cyane bitore mu bisanzwe bavuga parlement n'ahamwe bavuga ngo parlement nouvellement élu oya bavuga parlement iyo bavuze parlement rero iyo ari urwego rwatowe rutararangiza ikiringo no kuvuga ko rurangura ibikorwa kuri kwamye
naho biruko leta nshasha irongowe n'umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ntihumuriza bamwe mu baharanira agateka kazi na muntu abenshi bibaza igituma hagenywe uwahawe bihano na Amerika n'ibihugu bya Buraya kubera uruhara yo bageragize mu ihonyango ry'agateka kazi na muntu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 Maître Janvier Bigirimana aserukira umuhari mpuzamakungu uharanira ko ibintu bihinduka turunora page yahungiye Buraya
harimo kwerekana yuko guverinoma yiwe igiye kubandanya ivyo nkuru nziza yakoze narya tuzi yuko ubu Bunyoni yarasanzwe soma mbike na nkuru nziza ubundi butumwa bugira kabiri kumbure bishobora kuba bijanye n'ukwerekana yuko umugambwe CNDD-FDD ukiri hamwe ubutumwa bugira gatatu nuvuga yuko ari ubutumwa bunababaje cyane ku bantu bahohotewe ku bantu babuze ababo ku bantu bacinyijwe bangajwe n'intwaro bishobora gutuma abatavuga rumwe na leta babandanye bahohoterwa tukibaza yuko ivyo gutahukana impunzi byovyo bisa nk'uko bicaye bakure nk'ukwezi ivyo kwibaza yuko nk'uko ndayishimiye yabivuze ngo waho leta mvyeyi byovyo bica biba nk'umugani
abo bategetsi bamaze kurahira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye asohora ingingo zibiri zibagena mu mabanga yabo ibibanza by'icegera ca mbere n'ica kabiri vy'umukuru w'igihugu vyarafutswe n'ibwirizwa shingiro rishasha abahora muri ivyo bibanza Gaston Sindimwo na Joseph Butore bagiye kuba bashinga amateka baserukira intara bavukamwo arizo igisagara ca Bujumbura kuri Sindimwo n'intara ya Cibitoke kuri Butore Pierre Claveny Nkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Turacyari mu Burundi habayobozi b'insengero mu gihugu barimo kongera ingamba bafatira abayoboke babo mu kwirinda virusi ya corona kurusha uko leta ibikora inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika rifatanyije n'abanywanyi baryo mu Burundi muregezweho na mugenzi wacu Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
gukaraba mu ntoke imbere yuko abantu binjira mu masengero cyane mu misigiti nk'uko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bubitegeka biri mu bimaze kumenyerwa hambavu yivyo mu masengero amwamwe ya Ekleziya Katolika cyo kimwe na Aporoti bariko barongereza amategeko kuri utayo leta himiriza mu banyagihugu. Amwe mu paruwase nka Bururi yarafashe ingingo zo kwicarika abakirisu basize imetero hagati yabo. Iyi ngingo itangwe kugenderwa ko mu paruwase menshi inyuma yaho bigaragaye ko hari umupadiri mugenzi wabo Padiri Clovis Nishimwe wo muri paruwase ya Rumonge yahitanywe n'uwo mugera haraheze indwi nubwo ubushikiranganje bw'amagara y'abantu utamuvuze. No mu paruwase yo muri diyoseze ya Bujumbura nayo nuko nyene. Paruwase Kanyosha yarasanuye isengero kugira ironke ahigabaniriza intebe zirundanye mu isengero bagira ko bongereza imisa zijya kuri zitanu zahora kuri zine. Abana babaye barahagarikwa kuza gusenga kuko bigoye ko bakurikiza amategeko. Padiri Mugiraneza Toma ayirongoye arasigura izindi ngingo zafashwe kuramwe mu maradio akorera Bujumbura.
Hari n'izindi ngingo twafashe mugabo n'izo batubiye haba muri leta haba muri Ekleziya Katolika zo kureka amanama adakenewe zo kutagenderanira ngo tumve ngaha tuje mu yandi madiyoseze tuje kuramukanya canke baze kuturamutsa kuko yoba intango nyenda muvano yo guhana ico kiza.
Amakuru duhabwa n'abakunzi b'ijwi rya Amerika nuko mu masengero yaba ayabaporoti nka Life Center iri muri karitsiye Nyakabiga mu gisagara cha Bujumbura naho ne igerageza gutandukanya umuntu n'uwundi iyo bicaye mu isengero. Ku isengero y'umwungere mwiza Bomberger mu buraruko bw'igisagara naho ni nkuko amakuru duhabwa na bamwe bamwe bahasengera nuko hari misa zibiri abantu barenga ibihumbi ndwi bahasengera bagabuwemo kubiri bivanye nuko iyo sengero isanzwe itunganijwe mu burongozi bw'abakristu. Gutyo abakristu ntibaheza ngo bahurire mu misi imwe. Ikindi abakristu ntibagiherezanyaga koko batangira mu imperezwa nk'uko vyahora barahaguruka bakagasangaho kashizwe kugira batereremwo imperezwa zabo. Bamwe mu bakristu bayaze n'isoko ryacu ariko batatanze ijwi bavuga ko bashimizo ngingo zafashwe mu masengero amwamwe kuko zituma baje gusenga atamakenga bafise yo kuhandurira umugera wa corona. Mwishirahamwe rihurikiyemwe amasengero amwamwe CNB babona ko ari ngombwa indongozi z'amasengero zitaye hamagara y'abantu. Umunyamabanga mukuru muri iyo shirahamwe Sylvestre Bizimana yabivuze mu nama yabaye kuri wa gatanu uheze mu guhimiriza abajejwe intwaro ku ngingo zo gukwirikiza amabwirizwa y'isuku
mu bintu amashengero n'amadini bajejwe harimo n'iby'amagara y'abantu kuko umuntu kubemera tuvuga ko umuntu akwiye gutera imbere mu buryo bw'impwemu umushaha n'uburyo bw'umubiri mu rurimi rw'abanyamahanga rw'igifaransa le développement holistique no kuvuga umuntu atera imbere mu bico byose. Hama kandi twisunze na Yesu yarafise ministere yo gukiza abantu yarasengera abantu. Hama kandi ntidushobora kuvuga ubutumwa ngo abantu babwumve bagwaye. Ubutumwa dutanga nuko hari inyigisho nyinshi zica ku binyamakuru ico bita les réseaux sociaux tugahimiriza abantu ko badakwiye gukurikirana inyigisho zica kw'ibyo binyamakuru. Kindi twagomba gusaba nuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya sida bukwiye kuza buratanga inkuru kenshi kenshi kugira ngo abene gihugu bamenye uko ibintu byo kugwanya ico kiza biriko biragenda.
Ariko rero amasengero menshi biracagoranye gushiraho ingingo zituma abantu bategerana no mu misigiti y'abayisilamu nubwo basenga bafukamye agahanga karaba hasi bakanacishamwo bagahagarara babegeranye ku mirongo basanzwe batonda ko zimwe mu nsiguro zitangwa na bamwe mu ndongozi z'amasengero n'ubuto bw'amasengero bigata ko ntibashobora gukora imisa nyinshi kubera ubukene bw'abayisoma. Umunyagihugu atashimye gutanga ijwi ku isoko ryacu abona ko henshi mu masengero abantu bakirundana kubera leta itarashinga nk'itegeko ko abantu bategerezwa gusiga imetero hagati yabo no kwambara agafukamunwa nk'uko vyashinzwe n'igisata cawo ni cita amagara y'abantu OMS. Umwe mu ndongozi z'umusigiti na wabona ko bitoroshe gutandukanya abantu bagiye gusenga mu gihe basanzwe batama babikurikiza mu manza zikibandanya zikogwa nk'iz'ubugeni canke izo kuganduka. Vyongeye iyi ndongozi ibona ko ata makuru baronka ahagije kugira bashobore kuyabwira abo barongoye. Ariko bamwe bamwe barigwanako. Amakuru dukura ku isengero ry'umwungere mwiza Bomberger nuko kuri wa kabiri w'indwi heze bikoze kuri umwe mu baganga bahasengera kugira asigurira bamwe mu bakristo barongoye abandi mu migwi ikoranira mu makaritiye ibijanye n'uwo mugera n'ingene woshira mu mwete wo kuwirinda. Kugeza ubu abantu bamaze gutangazwa n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu ko banduye umugera wa corona baharubwa kujyana na 44 ariko amakuru dukura mu banyagihugu nuko harabo bibaze kugaragara ko banduye umugera ariko ntibatangazwe n'ubushikiranganje mbere hakabamwo nabumaze guhitanira ubuzima bwabo.
Noneho tuje muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho impunzi z'Abarundi ziri mu nkambi ya Lusenda zishimirwa n'ubutegetsi bw'ibanze kubera ibikorwa by'ubuhinzi zatangije muri ako gace biteza imbere abaturage. Vedasti Ngabo yabikurikiranye.
Iyi miryango y'impunzi z'Abarundi yari isanzwe ituye ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika mu gace ka Kenya Marke aho zikambitse mu mashuri izindi mu nsengero. Zivuga yuko nyuma yo zivaniwe umubyawo n'imyuzuri yibasiyeho zari zisanzwe zituye mu kwezi kwa gatanu zugarijwe n'ikibazo cy'ubuzima bubi kuko nta bufasha zirahabwa. Mika Ntahiraja na Reminda Daye ni bamwe muri abo Barundi bavangwe mu byabo n'ikiyaga cya Tanganyika bacumbitse ku itorero rya Methodiste Libre riri Kenya Marke.
Amazira bomotse naho tuvuze tuba tuba ku makanisa niho twirereye niho dupanze tubayo nabi cyane gusa hari mu kwezi kwa kane hagati ni kwa kane kwa gatanu niho haguye imvura nyinshi cyane Tanganyika baduka hafi ngiye nko ku metero 300-400 uku mbuva tubayo imirima yose yagenda nta kintu kimwe dusigaranye tema tubayo nabi gusa ibitunga vema byasanzwe biri mu nzu agiye yabo mukiye kuna mazu sabe mankaga fashanye kuko ndufisaho tuba tena no fasa kwa kwaronse bwagiye ubu ntiripe bigera ahura mazu ntasengo batwikanya musengo tuzozana he ubu tuhangayitse sana kujya nirimwe ku munsi naho nyine kwitombora kuko nuguhangayika imirima kwa batwikwa usaragiye tabaye nabi gose
tubaye mu buzima budasanzwe keba aha tubaye sinzi ngendo bivuga kubaye kuwacu biragoye aba abajya abanyene twabana hajya mu bakongomani nibo baye baradufasha nabo badufasha bigombeye ibintu byinshi kabisa byaragiye ivyombo ibitanda ibintu byinshi kabisa by'umunzu byose byinshi aparasera byose hamwe eba abatombo nibo bace bava hajya abararonka n'ahandi bagiye kubaka mugabona twege nibiragenda neza nibakisa bamaze kuronka oba barayicara kuri turashavya amashira hamwe yigenga nyene y'igihugu barabe ibyo bodufasha hamwe kugira ngo natwe tubeho nk'abandi buraro nifungurwa byose birakenewe.
Everine Ndayisaba nawe myuzuri yamutwaye amazu imirima ndetse n'amatungo avuga yuko usibye kuba bafite ikibazo cy'inzara bafite nubwo bayuko bashobora kwandura n'indwara zirimo virusi ya corona bitewe nuko aho bakambitse ari benshi kandi nta suku rihagije rihari.
Byukuri ahantu tubaye turi abantu benshi nta dufise tuba tuhabanye ubwoba uravye muri ibi bihe bya corona tukabata amazi meza dufise amasabune nta dufise nari kintu na kimwe dufise cyo kwikingira umwanya n'umwanya dushobora kugwara.
Umuyobozi uhagarariye impunzi z'Abarundi zo mu mwaka 1972 ziba hanze y'inkambi Harerimana Bonis aragaruka ku mibare y'izi mpunzi zavanywe mu byabo n'imyuzuri ariko zikaba zitarahabwa ubufasha bwa SR cyangwa bwa leta ya Congo.
Imiryango ijana nine niyo yatewe n'amazi Kenya, imiryango 87 ishwima sesima mpaka mukabumbe, imiryango 34 mugweba, n'imiryango 62 mu Rusenda era mu Rurenda mpaka mu Rusenda yaba y'impunzi z'Abarundi ziri hanze y'inkambi irwo rwo rutonde ndadize ndabana resiso kuri yasego. Ibibazo ni ukubona yuko aseri adutaye kandi nabwo idufasha kandi dushika ko nta na kimwe natwe twabona na kuntu dufise imitungo yacu bigicirwe kuri nde na na leta yuduha aseri ate nayo ikaduha leta na urana ko dufise aho duhagaze naho turabira imifa kungorane zacu zose dufise mu bibazo.
Ku ruhande rw'umuyobozi wa sekiteri ya Tanganyika anayo izi mpunzi z'Abarundi zibasiwe n'imyuzuri zirimo John Mulondani yabwiye Ijwi rya Amerika yuko haba ku ruhande rw'abakongomani ndetse izi mpunzi ziba hanze y'inkambi ntabarahabwa ubufasha ariko ishyirahamwe rya CTD hari ubufasha rigiye gutanga ku bantu babaruwe ko basenywe n'imyuzuri muri sekiteri ya Tanganyika. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika mu Rusenda mu ntara ya Kivu.
Urakoze Vedaste, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Reka nshimire namwe mwese mwari muduteze amatwi hamwe n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura. Yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala, yarahagarikiwe na Frederic Nkundikije, Jendi Jeffrey Mutagoma. Twese turagira tuti muramukana amahoro n'amahirwe.